shot. Chafi simha yokuguhimbaza haracyari shinge mu mutima wanje uko biri kose ndaziyo kongunda uyu ni umwanya wo kuguhimbaza itore gusa na chafi simambu And I try to shoot. We call it a court and as you come on. We do not. We do not. Yeah.